Iri ni ijwi rya Amerika.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Amacuniro yo mu kinyegero arashobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ikigo Ozave citaho gukingira ibifungurwa n'ibikorwa by'abaganga bibitungwa cyo mu Buswisi cemeza ko ibice 46% kwijana by'abanyagihugu bo mu micungararo yayo bageramigwa n'indwara nk'izuguhema nabi be n'izugucibwamwo zituruka ku micafu. Ivyongeye isuku rike ryaho ibitungwa bibagigwa ryandukiza imigera itandukanye inyama, iyo nayo ishobora konona ubwonko bw'abantu bazifunguye nk'uko OMS ishyirahamwe rya ONU ijeje amagara y'abantu ku isi ibivuga. Muri rusange igitigiri gito c'amabagiro akwije ivyangombwa n'imvo yuko ibice 50% z'inyama ziribwa n'imiryango ku isi yose zitaba zasuzumwe n'abaganga ku bwa FAO ishyirahamwe rya ONU ryitaho iterambere ry'ibifungurwa muri Afrika nzima, cane cane mu karere k'ubugaragwa bwa Sahara. Amatoni imiliyoni 5 y'inyama zidasuzumwe nizo zifungurwa n'imiryango umwaka utashe. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko zidandarizwa ku masoko ku mugaragaro zitabanje gupimwa n'abaganga nkuko iryo shami rya ONU ribandanya ribivuga. Muri rusangi igitigiri kinini cy'abafungura inyama gituma abaganga barengegwa mu gikorwa cyo kugenzura uburere bw'amabagiro yo mu kinyegero. Bwa uguhunga amakori no kurondera inyungu z'umurengera ni nyifato ituma bamwe mu badandaza bagurisha inyama zabazwe mu kinyegero. Ishyirahamwe FAO gitaho ibifungurwa ku isi risaba amareta gukurikirana uruja n'uruza rw'inyama zidandazwa n'abanyagihugu mu kumenyesha intwaro ahari amabagiro atemewe. Mu kiganiro cacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'amacuniro yo mu kinyegero n'ingaruka ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu Kira. Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati nizihe ngaruka z'ukwihereza inyama zitasuzumwe na muganga ngizinyishura muha
naragishaga gusanga n'imbiri bindwe.
Nuko abafunguye ibyo bitungwa byabazwe bidapimwe bashobora kwandura indwara ziri mu ibyo bitungwa.
Icyo gitungwa cyabazwe kigwaye cyangwa kikaba cipfishije kesi inyama z'ibitigusi twamaze kumva ko ari zo zifite ingorane yo kugwara.
Kwa inkinzo karo inkinzo kazo mu ndanga nyama ningo za tene ya zibi izo ngwara rero ni ngombwa zishya zigufata ko
hari haho tumaze kumva heshi hoho usanga bamwe no gupfa baciye bapfa.
Nk'iyo gitungwa kigwaye gitunu nawe kirashobora kugufata
mundaga cyagura nko sho ugwara ntuze nka mibe imifurutira ku mubiri.
Urashobora kuba uzi yuko utaha inyama uzishyiriye umuryango mu nyuma abana arafashwe ngo kandi ariko usanga umuryango utishoboye
bivanye n'ukuntu kiba kigwaye ugasanga bagihereje abantu inyangwara ibiri mu gitungwa igaca ifata ubwo umuntu bakiriye.
Tumenyeshe ko igitungwa gishitse mwibagiro gitegerezwa kubanza gusuzumwa ko kidafise ingwara yotera ingaruka ku magara yabo gifungura ukwambara amagan ugukaraba iminwe n'isabuni no gusukura by'umwihariko ibikoresho byo kubaga ni ngombwa twasanze ko ukutagira ububiko bukanyisha inyama zabazwe nka frigo cyangwa imiduga yagenewe kuzunguruza bititura akanovera kazo ukudacungera ko inyama zidandazwa zisuzumwe ni nyifato ikunze kwibonekeza kubashinzwe igikorwa cyo kubikurikirana rimwe na rimwe bikubita gashi ari uko imyidogo y'abanyagihugu yabaye myinshi nkuko banco.net ikinyamakuru gikorera muri Cote d'Ivoire cyabitohoje kugira ngo twumve neza ibijyanye n'amacuniro yo mu kinyegero n'ingaruka ku magara y'abantu tega matwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Bujumbura Diane ijambo ni gwao
urakoze ala ive kumijambo abayangayanga babagira ingurube ku mahema mu kibanza cyuzuyemo ivyatsi mu karere ka zone Maramvya batera isuku rike ry'inyama byongeye bifashisha amazi bavomye mu mugazo mu kuzironga inkuru dukura muri ako karere ka komine Mutimbuzi zitumenyesha ko ikinogo amayezi atabgamwo giherereye muri ivyo vyatsi nyene ruwindu w'Imana umuyangayanga w'ingurube amenyesha ko icyo kibanza agikoreyemo igihe kirekire kandi ko atangaruka ku magara biratera impene ku ruhande rwazo bazibagira mu kibanza kidateguwe neza nkuko twavyiboneye abayangayanga bazibaga babanje kuzibamba ku biti bashinze byongeye bazirongesha amazi make yo mu ndobo amayezi bakayahamba aho nyene nkuko Celestin Dikumana umwe mu bayangayanga b'impene ahora bigenza ibura ryibagiro ritunganijwe neza niyo nyenda muvano yo kwikinga agashamba twumvirize Gabriel Muyangayanga vyashikiye
nk'ikibanza gikuru ntacho baratwereka barongoye ngaha tushaka kuza turabagira tuturabara hano tushaka turifashishe tukaba turabagahama tukadishikana ngaha abaganga bakaza kuzipima
tumenyeshe ko mu gupima inyama z'ibitungwa abaganga batarinda gushika iyo bibagirwa ingaruka nuko nyinshi mu nyama zihora ziribwa batazisuzumwe ku bwa dereva hatunga imana icegera cy'umukuru w'ishire hamwe afape gishinze isuku amagara meza no gukingira ibidukikije muri komine Mutimbuzi akatari gake abayangayanga baripimira inyama ubwabo iyo umuganga w'ibitungwa atabaye hafi inkuru twakura zitumenyesha ko bisunga ibihimba bikuru bikuru nk'amahaha umutima ururimi n'igitigu bamenyereye kubona abaganga ba leta basuzuma kubwa Emmanuel barazikiriza umuyangayanga naho biruko abaganga b'ibitungwa twaganiriye bemeza ko atari uwari we wese yorangura ico gikorwa kuko gisaba ubuhinga umururuma wo kudandaza kare no gushaka kunyegeza ubugwayi bw'ibitungwa niyo mvo yuko bamwe bazidandaza zidapimwe nkuko abaganga b'ibitungwa babibona ariko rero no guteba kw'abaganga gushika ku kivi gutuma bamwe mu bayangayanga badandaza batiriwe barabarindira twumvirize ruwindu w'Imana
urumva bivana n'ishaka rya muganga nk'uwo munsi tuzicamufuratiriye mu gende imisi yose twahora twamubonye none wumva wocha wemera kwicwa n'inzara je mvugisha kuri nk'uko bibabire
inkuru dukura muri zone Maramvya zitumenyesha ko ibitungwa bitari bike bibagirwa mu mararo aho banyeneyo batama barekuriye abaganga kwinjira abaganga b'ibitungwa twaganiriye basigura ko ibice 85% kwijana z'inyama zishoka mu masoko y'igisagara cha Bujumbura ziba zidapimye byongeye bemeza ko muri ico gihe ingwara zihambaye nk'imbiribindwi zishobora guhitana ubuzima bw'abanyagihugu mu mwanya muto igitunu na teniya na zonyene zikunze kwandukira abantu biciye mu bitungwa byongeye amakore atera ibihimba byirondoka by'abagabo kuvyimba no gukorora imbanyi ku bakenyezi ku bwa muganga Pacifique Havyarimana ajeje kugenzura imfungurwa zihinguwe mu bikoko ugupima inyama nico cyo kwama cyashizwe imbere ku bwa Federico Cishahayo umuganga w'ibitungwa
naho bari sukuri meze gute igitunga kidapimwe namakosa mabi cyane gose kuko ingwara yego nivyo hari isuku hakaba ni ingwara naho bari isuku ico gituma kigwaye iryo suku ni gituma izo ngwara zihera
ugusuzumisha indwara maso naco bifasha mu kuzitora abaganga bahanura abaguzi kwitwararika ko inyama ziriko ikidodo cha muganga w'ibitungwa canke ko umuyangayanga baguriye afise urwandiko rutangwa n'abazipimye naho babagira ibitungwa byabo mu gifuri abayangayanga baratanga amatagisi ya meri kubw'ivyo basaba gushigikirwa mu gikorwa cyo kwiyubakira amacuniro bariko bararangura muri kino gihe kubwa Emmanuel barazikiriza umwe mu bagize uwo mugambi muri komine Ruziba ugushigikirwa vyofasha mu gutuza abagikorera mu kinywabi twumvirize dereva Ategekimana cegera cy'umukuru w'ishyira hamwe afape gishinze isuku amagara meza no gukingira ibidukikije muri komine Mutimbuzi abisaba
burondira kibanza kimwe na kimwe kuburyo umuganga ashobora kuzarabasanga kugira ngo ubona mukafatiwe mu kinywabi agahanwa n'amategeko
naho amahaha igitigu umutima hamwe n'ururimi bikunze kurangwamwo ingwara ugukomera kwavyo ntigusigura ko igitungwa cyose kibatangwara gifise
ingingo zo guhagarika no kudugiriza amande ababagira ibitungwa mu kinyegero mu gihugu cha Cameroon zatumye ibice 30% z'amacuniro atazwi yugagwa burundu nkuko ishirahamwe FAO ryavyemeje mu mwaka uheze ugushinga uturere tw'amabagiro tuzwi vyorohereza banye nibitungwa mu kubibaga bibanze gusuzumwa vyongeye bifunyiriza urugendo abanyagihugu bazigura nkuko vyagenze mu gihugu cha Chad ukongereza amasekeza y'ugusuzuma inyama ziri ku masoko vyofasha abantu gufungura izitonona amagara yabo ico baye ciza nukungura ubumenyi kwabegwa n'amagara y'ibitungwa kukamaro ko kubisuzuma nkuko Ozave rihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'amacuniro yo mu kinyegero n'ingaruka ku magara y'abantu tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'umugenduzi w'ifungurwa ziturutse ku bitungwa mu ntara ya Bujumbura Muganga w'ibitungwa Pacifique Habyarimana aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Pacifique Habyarimana ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Inyama zidasuzumwe n'abaganga ziraboneka hano mu gisagara cha Bujumbura no mu cungararo yaho.
Urabona kuvaho amacuni yo Bujumbura bashiriye mu nyo yabikorero twabo. Haciye haba amashira hamwe aja gukurondira abagira ahantu rero usanga hatakwije amategeko. Hanyuma gacusanga rero batinye amakori bagatinya uber bagatinya amataxi bagatinya yuko umuveterineri abyipimye hari ibyo yohava sanga bimeze n'abakabita tonuka karekana mugaturuturu gasanga nabo babaze kugira ngo batanguranwe ku isoko
na nabaganga ntacho bakora kugira ngo batizibire
dusanzwe dufise nabake cyane gose ngira ngo ku masoko hafi shika 13 ngaha mu gisagara hari abadandaza inyama ngira ngo twa dufise abaveterineri batatu bonye numva ko icyo gikorwa gitoroshe nkizwe rero uvuze uti baje kubasanga iyo ziri ntibuhamenya kandi twebwe dukorera muri aha mu gisagara hagati hari aya iyo ba bazibagira ni mu yandi makomine hari aba veterineri ariko aba veterineri basanga ntibazipime
nize impanuro mutanga ku banyagihugu kugira ngo bashikire inyama zitabazanira ingaruka mbi ku magara yabo
kubwira ngo twiyanikirize ibyo bintu bigabanuke nuko twobabwira yuko bonyine botangura kuba igihisho babonye nk'inka ibazwe bakabona nta mu veterineri yaje kuyipima nkaho bari bategerezwa guca babibwira abajejwe intwaro hanyuma abajejwe intwaro nabo bagaheza bakashikira abaveterineri cyangwa bo nyine barashobora no kuba barakorana na police ya protection civile bakaheza bakaraba nyine uwo muntu bamushikiriza ubutegetsi bakamufatira ibihano hanyuma ikindi kindi nacyo ndasavye yuko abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano igipolisi cha protection civile bogerageza kudufasha nko kumabariyeri babonye inyama bona ko izi nyama ziteye amakinga cyangwa mbere bakazihagarika
Pacifique Habyarimana turabashimye
murakoze namwe
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije biramate gato ukumviriza karirimbo kumugwi amabano katwibutsa ko amagara ramazi aseseka nibayore
Yemwe tuti zanje ngunda na kindi nifuza ku mutima kari kwa magara yororanirwa
magara make akesha majoro dobadori kesha je muganga
Yemwe nchuti zange ngunda, nakini nifuza kumutima, karu kwa magara yorora nigwa.
Umene tumutwe,
nipire muganga.
Mopesu musonga,
nipire muganga.
Mponeta hohose,
nipire muganga. Yemwe nchuti zange ngunda.
nifuza kumutima karu kwa magara yorara nivwa.
Twibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cici rya Amerika. Gwaruka nimurambigwe kume hafi y'amaradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace bazanda kwishura.
Bazanda kwishura.
Nizihe ngwara ziterwa no gufungura inyama zitapimwe n'abaganga?
Nizanyama usanga babagiye mu bibanza bitabereye bitagize isuku, aho sashobora kuba hari bwa bukoko buto buto butabona n'amaso y'abantu bwitembereza bushobora kuja mu izo nyama, hama wa muntu agiye kuzifungura atazigiriye isuku mu kuziteka canke ngo aziteke bikwiriye, usanga nawe nyene handuriye ingwara ari nko gucibwamo ingwara z'inzoka canke ziterwa n'inzoka bita tenia. Mbaza ndakwishura.
Mbega macuniro akwije byangombwa amera gute?
Ubwa mbere n'amacuniro abayubakiwe neza ahantu hategezwe kuba hari amazi meza aza aciye mu mabombo. Abo bantu babaga ibyo bitungwa bambaye impuzu zabigenewe zigume ziri isuku. Mbaza ndakwishura.
Mbega ngiye kugura inyama n'umenya gute ko yapimwe?
Hari abaganga babikenewe usanga bakorera muri ayo macuniro kugira barabe izo nyama zitandukanye yuko zimeze neza. Kugira by'ukuri mumenye ko inyama iba yapimwe, hari inyama zimwe musanga bashize ku ikidodo. Mbaza ndakwishura.
Hamwe umuntu yomenya yuko yamaze kwihereza inyama zitapimwe na muganga, ni iyihe miti yoca afata kugira ntiyandure izo ngwara?
Hari abantu yikeka ko yariye ikintu kitameze neza canke akavuga ati numva ntameze neza akarengera ku miti. Nimureke imibiri yigwanire kuko burya imirire afise ububasha bwo kugwanya ingwara zitandukanye. Vyanse naho hari abaganga babigenewe aho bijejwe yuko basuzuma umuntu bakibaza yuko ingwara afise itewe n'ibyo afunguye.
Rugamba rwa maki nkayanje.
Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe isiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nkabaye bagi inyama mbisi ari nkuru kizimbi bizana
ziragira inkurikizi, na cyane cyane iyo izo nyama mbisi ziba zaguzwe muri magendo bishitse zikaba zitasuzumwe n'umuganga, aho ushobora gusanga zonona amagara y'uwo azifunguye. Mbaza ndakwishura.
Mbega bijya bitungwa bigaburirwaho bitungiwe inyama zabyo zoba zitera ingwara?
Inka zikunda gukura izo ngwara zitandukanye kuko zigenda kurisha ugasanga ziranyoye n'amazi usanga adasukuriwe huzuyemo inzoka zitandukanye. Nico gituma bijya bitungwa usanga bagaburira kandi bitagenda kurisha usanga inyama zawo ziba zimeze neza kurusha. Mbaza ndakwishura.
Mbega iyo inyama zidasuzumwe na muganga bazitetse umwanya munini zigasha canke bakazoca zigasha neza, inzoka ziri muri izo nyama ntizica zipfa?
Na woca yizera yuko za nzoka mu mwanya izo nyama zitaba zasuzumwe ziza gupfa, kuko hari inzoka zikomeye cyane zikomerera n'umuriro usho gusanga ataco zibaye. Mbaza ndakwishura.
Nta miti twoha ibitungwa kuburyo n'abaganga batozuzuma inyama zabyo zitodutera ingwara?
Hari abaganga hanini umuntu yoshimikira ku kwitwararika ku gusuma inyama ubuzi yuko abaganga bazisuzumwe, ni ukuvuga zaciye ku macuniro azwi zasuzumwe n'abaganga bo ku macuniro hamazemerewe kuja mu bibanza byo kudandazwa.
Rugamba rwa maki nkayanje.
Ikiganiro nikira cici rya Amerika. N'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka gwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ntibishoboka yuko abayangayanga bozisuzumira n'abaganga b'ibitungo batorinda kuzisuzuma.
Umuntu wese afise akadi ajejwe. Abaganga rero baba bo mu macuniro baraza aho baronderera izo nzoka canke ibindi vyose basuzuma kugira barabe yuko inyama ari inyama nziza yo kugurishwa. Mbaza ndakwishura.
Mbega ibitungwa bito bito nk'imbata n'inkoko bidatwagwa ku macuniro ntibishobora kuba bifise imigera yo kwanduza abantu.
Ego cane. Mu myaka iheze mwarumvise yuko mu bihugu biteye imbere inkoko zatewe n'ingwara bayita akamangu k'inkoko. Kandi uzifunguye nawe nyene yacagwara iyo ngwara. Ariko hano muri Afrika ntaho gushika ubu umuntu aravyumvira ariko no kuguma twicungera. Mbaza ndakwishura.
Nibe bitungwa bikunze kuba bifite imigera y'indwara ishobora gusinzikaza amagara y'abantu.
Hari inka, hari ingurube, hari himene n'ifi kuko ifi barazorora nazo nyene bakazishora kugira abantu bazigure. Mbaza ndakwishura.
Hamwe amacuniro yoba ari kure yacu abaganga ntibabe hafi nta kundi kuntu twogira kugira ngo inyama z'ibitungwa twihereza ntizibangamira amagara yacu.
Kwiyumvira ngo ibindi bintu hatari abaganga hatari iki ushobora gusanga umuntu yibaza ngo ariko arakora amategeko ashobora gutuma abanyagihugu bandurira indwara ishobora kubahitana. Rero nibaza ko ibyo twobivamo tukitwararika ko ibintu byose tubigira mu bibanza byabigenewe.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zonyishu ahayu gwaruka. Nubu nyene tumira mate mugusubira kumviriza karirimbo kumugwi amabano katwibutsa ko amagara ramazi aseseka ntibayore.
Yemwe nshuti zanje nkunda na kindi nifuza kumutima kari kwa magara yororanirwa.
Magara make akesha majoro doba zori kesheje muganga.
Yemwe nshuti zanje nkunda na kindi nifuza kumutima kari kwa magara yororanirwa.
Umene tumutwe
nibwire muganga
ufite umusonga
nibwire muganga
mbonetse aho hose
nibwire muganga.
Duhi jambo abanywanyi bacu. Umunywanyi atashatse kwivuga izina yatwandikiye abaza ati umuntu yoshobora kwirinda gute kuvyara umwana afise ubunyamwema? Muganga Anita Munyana duhere inyishu umunywanyi wacu.
Nukubanza ukaraba mu muryango hari umunyamwema ari umugabo wawe ari mushiki canke musaza w'umugabo canke nyina wiwe canke sogokuru wiwe abantu bafitaniye amaraso kuvuga mu muryango wa hafi ushika yaba mu muryango hariho nyamwema hariho ibice 50% yuko havuka nyamwema nta buhinga burimo canke nta miti bo guha ngo bagukingire umuntu vya nyamwema yaba mu muryango hariho nyamwema.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno munsi uvuga uti amazi masabano ntamari mfiro
bikubwiye iki
bisigura yuko tutoya amaduteza amashi ibivuye handi
bikubwiye iki
dufate nguri kuri gahari bwo wiga wize ati buryo umuntu twicaranye arazomfasha muri utu naturi haribwo bica bituma uwo wizeye tagufashije
bikubwiye iki
mu buzima abaho bwose atoko amayizera yuko bishobora gushika akuba kugwiwe atokwizera ifashanyo kubandi nko kubandi bantu
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri iki kiganiro kira. Shimire Diane Ndonse na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya amajwi. Ntasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 944 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
and a shout about record. Kasimu, Nganga, Juleta Gino, Mahaba, the healing of Tanzania, Nishikamo.
Manzabe. Tonaluza nina mbiani siyohe, mimi kamkatalia. Nikamwambia luze mbuniache, niache, niache. Mwulanga nina mbiani siyohe, lakini kamkatalia. Nikamwambia adoi mbuniache, niache, niache. Mwaninu nimepata kimwaria, nipendae kwa bati. Nishapanga ntafunga nendo wakamwe mimi simwachi. Kumbe chafundwa mwari, amejawana kiburi. Sikusikiza ushauri, nkajona tayari mimi. Kumbe chafundwa mwari, amejawana kiburi. Sikusikiza ushauri, nkajona tayari mimi. Kutwa shinda kwenye ba, watoto walala na njaa. Yakirudi ameshiba, ifya na nini. Kutwa shinda kwenye ba, watoto walala na njaa. Lolote ya gara gara kitandani. Siwa kunisiri baraka ibu, nipita po mitani. Watu jadili lipenzi letu, minae mume ni nani. Mana kama mapenzi ni upofu, mimi nimezaliwa nao. Ana nifanya sionwi, sitamanwi na warembo kibao. Kama utajiri, sikupewa wamani mimi. Bishilingi shilingi bisi kudhuru hali. Kama ni mali, mimi zangu ni akili mpenzi. Vishilingi silingi visi tudhuru hali, hey. Kutwa shinda kwenye ba, watoto walala na njaa. Yakirudi ameshiba, ifya na nini. Kutwa shinda kwenye ba, watoto walala na njaa. Yakirudi ameshiba, ifya na nini.
Na kiapo kwa wapi, kiongu kwa wapi. Usiku peke yangu ni hesabu mabati. Watoto walie malezi ya wapati. Umabula skati upo kwenye party. Nini teleza nyumbani, lini tarudi kwa kama zamani. Gwanuna ni uwa na mawazo ya sikuisha. Mbona mke wangu na iche kwa za maisha. Ausina hadhi, aunziku wangu na wona so kazi. Mbona ndoa yetu maiweka simanzi. Joba dili kampenzi wangu na kupenda. Maisha bila wame hayawezi ata kwenda.
You've been listening to weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.